umwana w'imyaka 11 yari mu minsi heze yarantorotswe aroma karagenda ku mpamvu z'ukubera cyahe bishure yiga mu mwaka wa kabiri abana rero bari bomoka kubwishi kubera ubukene kubera inzara
umukenyezi twashimye kwita Mariana Mukamwiza kubera imbo z'umutekano wiwe yaganiriye n'ijwi rya Amerika ari ku kibuga cy'umupira w'amaguru kiri ku murwa mukuru wa komine Bugenyuzi ni mu ntara ya Karusi hagati na hagati hashira ubuseruko bw'u Burundi afite umwana mu minwe yaroye kuraba ubaganyira kugira muhico yiririrwa yatwiganiye ku mwana wiwe w'imyaka 11 yataye muhira romoka
mugabo wanje hero hagupfa n'uno mwaka ansigaranye abana batatu afite umwana w'imyaka 11 yari mu minsi heze yarantorotswe aroma karagenda ku mpamvu z'ukubera cyahe bishure yiga mu mwaka wa kabiri nanje cha ndabura uburyo bw'ingene ndabigisha buri abana birirwa baromoka bahunga bomoka batingo z'abanyina na basi kubera guhebe amashure kubwishi kubera inzara abana rero bari bomoka kubwishi kubera ubukene kubera inzara n'ubu nkaje nduku nyene simfise imbere n'inyuma simfise naho nikora nta namavuta yo kwisiga
avuga ko imiryango myinshi itunzwe no guca ingero bitagikunda kwirungika abana ku ishure kubera n'uburamuko ibibona kuri Imana mpa
umukozi bamukoresha ibihumbi bibiri kugira saa tanu ibihumbi bibiri ata yamugaburiye ashakorera bitatu za bihumbi bitatu gacuza kubisumamwo mu ikiro cy'ubugari cy'abana n'amamesa n'agasabune n'ikaramu mbere ku ishure igakenerwa
Anyesi nje murweze atwara ikigo cingo n'imiryango muri Bugenyuzi yabwijwe rya Amerika kubiba muri iyo komine ari ucuruzwa rw'abana araduha urugero rw'ibitigiri byo mu kwezi kumwe kwa kane guheze
nko mu kwezi guheze bagize iminsi bafata abantu benshi batwaye abana muri Tanzania nk'ubu uye nk'akarorero hariho abana bashika 17 bafatiye hiyo za Makamba hariho n'abandi twagiye turafata nabagabo baba bo basanzwe bamenyeranye na Tanzania baza ngaha mu komune wacu bagatora abana bato bato ukwezi kose abonegeranije barashika 37
umunyamabanga mukuru wa komune Bugenyuzi yamenyesha ko bafatwa baba bana n'ababatwara bashengezwe mu butungane Isaac niyo nizeye
barahanwa cyane kose kuko ntibinahora biheteranga kuko barakorerwa amadosiye mu gipolisi abapeje babijejwe hanyuma amadosiye bakabandanya muri parke numva yuko baheza bagahanwa nyene birumvikana
nje mu rweze yatwara ikigo cingo n'imiryango ibugenyuzi yemeza ko ubukene bwo mu muryango ariyo ntandaro nyamukuru y'abana babeshwa
iyo turiko turabaza bukebuke tubaraba igituma abana bakoragenda kubwishi umwe baravuga yuko biva ku bukene bwo mu muryango kuko abana babagiye gupagasa kugira ngo baronde twabozana mu muryango
niyo nize yabereye komine Bugenyuzi umunyamabanga mukuru avuga ko inzego zose zahaguruka ico kibazo
komite ijejwe umutekano n'abenegihugu bose muri rusange tumaze n'imisi tubihimiriza yuko twofashanya kugira uwo mugenzo mubi wo kutwara abana bakiri bato mu gupagasa uhagarare
ihuriro ry'amashyirahamwe akorera mu gisata cy'agateka k'abana FENADEB risanga ikibazo cy'igihugu cyose mu mwaka uheze ryatohoje ku bana barenga 500 bajanywe kugurishwa hanze y'u Burundi nk'uko byemezwa na Yves Nishimwe yajejwe gukurikirana agateka k'abana muri iryo huriro
nofatira nko ku karorero k'ibiharuro dufise zaranze mu mwaka uheze kubijanye n'urudandazwa rw'abana aho abarenga 500 baguye mu rwo rudandazwa rero niho tuvuga tuti ruriho kandi ruri mu ntara zitandukanye naho zose zidafise umurindi umwe
atubwira imvo nyamukuru zituma urucuruzwa rw'abana rwiyongera
hari itiva ku bukene kubanza gutahura ko urudandazwa rw'abantu abarukora babanza guhenda abo bagomba kudandaza ko bagiye kubaho ubuzima bwiza bagiye gukora akazi koroshe kandi bagahembwa neza bakazoca batera imbere bagateza imbere n'imiryango yabo ariko kandi hari ikindi cukutamenya urumva ko umuntu naho yoba kenye yabazi neza ibigiye kumushikira ntiyo kwita mu bintu bitameze neza cyangwa ngo yite mu mutego ariho ni ca gatatu novuga bijanye nuko umwana badakingiwe mu muryango araho usanga hari amatati mu muryango umwana kubitwa mu muryango cyangwa turubikwa ivyo bigatuma arondera aho yohungira ikindi novuga hariho abana cyane cyane baheba amashuri bahebye bwabo cyangwa beshejwe ugacusanga umwanya munini ntafise ikindi kintu ariko arakora bigaca bituma aba hantu byoroshe kumusanga no kumuhendahenda bamwemerera ibyiza
hagati y'umwaka wa 2017 n'impera z'ukwindi 2022 ikigo cya ONU kijejwe abimukira OYM kivuga ko mu Burundi abantu 175,035 bagurishijwe hanze y'igihugu ico kigo cemeza ko 80% muri bo arabigitsina gore Ariko umwaka uheze leta yakoze utwigoro twinshi twatumye raporo ya leta ya Amerika kuvyerekeye urucuruzwa rwa kiremwa muntu isubiza Burundi ku rugero rwa kabiri hafatiwe ku manota ibihugu bigerageza kurwanya urwo rudandazwa bihabwa. Urwo rugero hari haheze imyaka 12 yose Burundi butaruhunahunye. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.